intererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabahaye mwiriwe mwese mutwumviriza kaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki zine ukwezi kw'icumi na rimwe 2020 mugishikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Uno munsi ikiganiro gishimikiye ku ifungwa rya bamwe mu ndongozi z'umugambwe FNL mu ntara. Abo nabo nurongoye uwo mugambwe mu ntara ya Bujumbura hamwe n'uburongoye mu ntara ya Karusi. Abo uko ari babiri bagiye imbere mu bandi indwi baserukira FNL mu ntara icenda mu gusaba umukuru w'umugambwe Jacques Bigirimana gutuma ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe. Ni mu rwandiko bamwandikiye itariki 16 ukwezi kw'icumi umwaka. Audace Nimbona arabitubwira.
Icyatumye abarongoye umugambwe FNL mu ntara basaba ikoraniro ridasanzwe ry'uwo mugambwe n'amajambo yashikirijwe na Jacques Bigirimana arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 10 uno mwaka. Nk'uko iryo keti ribivuga, Jacques Bigirimana yamenyesheje ko umukuru nyezina w'umugambwe FNL yitabye Imana ko abasigaye ari imfubyi. Yavuze kandi ko umunywanyi wese wa FNL ashobora gufata inzira yishakiye. Ayo majambo ngo yarateye impungenge abanywanyi b'uwo mugambwe ku buryo ngo batabona iyo bariko baraja mu bijanye na politiki. Ikindi bavuga ngo nuko batabona iyo bariko baraja mu gihe Jacques Bigirimana yikwegeye ko byose kuko ariwe arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu, akaba umunyamabanga mukuru, umunyabigega, umuvugizi, agatanga n'amakuru, eka ngo n'ingingo zose afata ngo ntawe agisha inama. Komite nshingwabikorwa y'umugambwe FNL mu rwandiko rwo ku wa 19 kuno kwezi imenyesha ko ikoraniro kaminuza itumwa ko n'ibice bibiri bya gatatu by'abagize ibiro bikuru by'umugambwe, ikavuga ko iryo keti atagaciro rifise kandi ibyiyamirije.
Inyuma y'ivyo abashize ibidodo kuri urwo rwandiko baciye bakugwa mu mugambwe FNL imbere y'uko abo babiri muri bo batabwa mu mvuto. Jacques Bigirimana arongoye FNL tumubajije yatubwiye ko bafunzwe bagirizwa gukoresha ibidodo by'umugambwe batabifitiye uburenganzira kuko abawurongoye mu ntara batarekuriwe gutunga ibidodo. Abandanya avuga ko abamwandikiye bakuwe mu mugambwe kuko ibyo basavye babisavye baciye mu nzira itari yo, agasigura ko hari inzego zibirekuriwe. Ugwaruka murumvise uko vyifashe mu bivuga kwiki. Mukanya ijambo ni gwanyu.
Wowe sakira mwa muntu afise kuba yirizwa nk'abandi, nanu nkwiye kubanya kupfa reka mera canke kubanya gukira. Icuda shaka koma kugirira nuka shake kono hunda kibona arabusu yuroko basiru musa parabanu bariho.
Urero numwanya w'ugwaruka Donald ari mu Burundi ati ivyo ningaruka zibimaze igihe biba mu migambwe ugwaruka ngo gwari rukwiye kwakurikirwa.
Usanga muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu bamenyereye y'ukumenya amategeko n'imishyirizo bashyizeho. Twe turazi ko amategeko y'u Burundi imigambwe yose irafise amategeko ngenderwako kandi barayadepoza no muri Ministere de l'Interieur. None abo bakurikiye Jacques ejo igihe birukanga bagakura gwasa ntibazi amategeko none barenze. None iyo umuntu amaze gukwikira ahantu ata amategeko hari yibaza ko ayo mategeko yose yakuza kuyarondera gute. Cyo iki nagomba gutera kamo abantu nibasubiza agatima mpembero n'abandi bose basigaye bakiduragika mu by'imigambwe ubwa mbere nibamenye icyari cy'imigambwe. None ibyo byose bajya abantu banditse barazi amategeko barazi igitigiri gisabwa kugira ngo ikoraniro kaminuza ribe, nibaza yuko nabo nyine mu kubishyura yacu barumvise ko abantu ngo bace babapfunga bagira iterabwoba ku buryo n'abandi bose bibaza yuko bari mu mugambi kubera amategeko bace babona ko atana amategeko akiriyo ni ukuri turasabye baraca umugani ku kirundi bati inkoni ikubise mukeba ntuyibikuyirenza urugo kandi bati umusangira inkono y'ikibi n'umutegetsi yamara gusha akayigutana urwaruka rukiri ruto nibegere amashuri nibegere ibikorwa by'iterambere bamenye neza yuko atakazoza keza bateze mu migambwe kuko imigambwe mukiko murarondera amajwi umenga muri kumwe mugiye amaze gutsinda atatangura gusabitanya n'abasanzeho n'abariho kuko baca mu gico cyokwita igifukamunwa kuko nta muntu yari azi uyu mugambwe Saint-David yuko woshika ukora amarorerwa nkarya turiko turabona bakiri mu ishyamba ngo ubutungane bw'Uburundi ngo bushire inkonda ngo ntihica ubwoko hica intwaro mbi none uno munsi woza kubiraba ukaraba nabo bari kumwe bagahita n'abajournalisti murazi n'uwa mbere yavuze ngo nta bajournalisti zizopfunga kubera iki bamenga baramushigiki muba mu nyunga yashika ku butegetsi ibyo bamuhaye ntawe ubizi
Mao ari mu Burundi abona ko abo bantu bafunzwe bazira ko baseruye akari ku mutima ati ntibari bakwiye kubizira
kuva mu 2010 politiki y'i Burundi yarahungabanye migambwe itangura gusamburwa yindi barayiruka ko ari bayigize barahunga ubu rero imigambwe iri mu Burundi navuga ko ari imigambwe yemera kujya mu kwaha k'ubutegetsi buhari butemewe kujya mu kwaha k'ubutegetsi abawurimwo bakabiruka ko bamwe bakicwa andi bagafungwa uwo mugambwe rero wa FNL kuva bawatse rwasaha gato yawutwara bakawuha Jacques Bigirimana wuhawe n'ubutegetsi bwari buhari icyo gihe bawumuha waciwe umugambwe uri mu kwaha muri byose kandi n'ukorera umugambwe uri ku butegetsi ubu Saint-David ibyagiye biboneka mu bihe bitandukanye ko umugambwe na Jacques Bigirimana utwara bakorera umugambwe uri ku butegetsi aba bari bawurongoye mu ntara zitandukanye banditse rujya rwandiko bandikira Jacques Bigirimana byamuguye nabi ndetse arabona ko ku mbure bagira ibintu biciye mu muco nicyo gituma cye yikora ku ngufu z'ubutegetsi buhari igipolisi barabirukako inyuma yo kubakura mu mugambwe baciye abirukako barabapfunga bisigura ko biri mu bikurikirane kuko ata politike ishobora kubaho mu Burundi muri iki gihe itari mu kwa bisigura ko ata politike ihurikiye kuri demokarasi mu gihugu cyacu ikihari ariko bari bakwiye kubona ko ibihe biriko birahinduka umuntu ntibamuhore ibyiyumviro byiwe
tawo nawe nyine ari mu Burundi ati ivyo biraba abari muri uwo mugambwe ntibabitorere umuti
ibyo nta bisi byo twabivugaho kubera aho ni muri ubwi wabo nari mugabo rero mu gihe nibishinga amategeko nyine ubwabo bari amategeko icyavuga hanyuma bayisunge mugabo yateye agaca gari cyangwa bateze n'ibindi byumviro ibindi binyuranye nta byinshi byo twabivugaho kubera muri mugambwe bose afite ukuntu butunganijwe ibya FNL basi ukuntu babitunganya ukuntu nyine babikora ibyo nicyo wabonye mu nzu wawe nyine
turacyari Burundi Gael ati ibyo biriko biraba kuri abo basohoye akababakiye ku mutima bisa n'ibiriko biba mu zindi nzego z'igihugu kubera kunyegeza ukuri
nk'urwaruka ndabona yuko abo bantu bararengana nibaza yuko mu mategeko agenga uwo mugambwe hariho ko ikiringo kanaka hategereza gutumwa ko ikoraniro kaminuza rero niba baba babisabye mu mategeko bakurikije amategeko kuki barinda gukurwa mu mugambwe kuki barinda gupfungwa nk'urwaruka jewe ndabona yuko na cyane cyane ngaha mu Burundi ubwigenge bwo gushyikiriza ukuri cyangwa icyumviro ku kintu umuntu abona kitagenda neza ntiburi ko burakurikizwa ubu hariko hakurikizwa ingingo zo gufasha
masukira mochoze umuntu runaka abadashigikiye amabi cyangwa ikindi kintu kitameze neza mu mugwe cyangwa mu mugambwe runaka bose barahagarikwa bakagirirwa nabi. Rero jewe nibaza yuko ari gushaka kuzinanganya ko ya gushaka kuzibya umuntu wese abona yuko hari ikintu kiza agomba kuvuga cyanyegejwe, nibaza yuko ari kunigira mu menshi ukuri nk'uko byagenze kuri abana bariya. Urabona mu nama nshingamateka bimeze uku, nta muntu avuga n'ubwiza ngo aragiritse ashyikirije, barindira gatoyi kwava mu mabanga bagaca bamupfunga. Nibaza yuko muri kino gihe ukuri kuriko kuragenda hirya no hino. Kubera iki? Kubera bansumirinda babaye benshi, bansumirinda bari hejuru bakoresha ingufu bafise muri iki cyangwa mu burongozi cyangwa buriya byo kugira ngo bacuze uwo muntu wese azotavugisha ukuri. Nibaza yuko mu gihe byabandanye ubwo nk'ugwaruka nta turuko turaja turiko dutera dusubira inyuma intaya yo kwikubwira twagiye turaronka. Kubera ijunja n'ijambo rya gasore demokarasi twarose, kubera ijunja n'ijambo ryabandadaye n'abandi bose bagiye barabakorera mu ngata bongera babafasha, biri kuberanigirwa mu menshi. Kubera iki? Kubera ubu turiko tutwarwa n'utugwi tw'abantu badashaka ko haboneka ukuri kw'abantu, bashaka yuko haboneka inyungu zabo gusa.
Tubandanirije kuri Mos ari muri Zambia ati muri demokrasi umuntu yategerezwa kugira uburenganzira bwo guserura ibyiyumviro vyiwe.
Dufatiye ku bintu vyabaye mu mugambi wa FNL, nta gitangaje na kimwe kirimwo kuko ugiye kuraba no kungene uyu mugambi wagiye kwemererwa imbere y'amategeko nta wutazi kahise kawo. Rero kuba aba banywanyi biwe barongoye imigambwe mu ma provinsi bagize icyo bashikiriza hanyuma bakaca bakugwa mu mugambwe, ashobona neza na neza ko hari bya bindi bakunze kuvuga bati la demokrasi di prefore toujours la meilleure, no kuvuga ko hari kintu uyu munywanyi w'umugambwe ariko anyegeza, hari kintu adashaka ko kimenyekana. Kubera ko nimba bagerageje kugaragaza ukuri hanyuma akacavuga ni ahubwo nyabuna reka tubafate tunabakure no mu mugambwe ubye kuraba none ga yemwe. Ayo mategeko yerekana ko uko umuntu nimba adatse wanje nk'uko byiriko biraririmbwa bivugwa, nimba hariho demokrasi nyakuri umuntu yategeze guserura icyiyumviro ciwe kuko n'uburenganzira bwiwe. None mu gaserura icyiyumviro bisigura ngo uwo muntu ashaka kugwa mu mugambwe. Rero ubye kuraba bigaragara ko ibyo badenosheje ko ari ibintu bitagenda neza koko. Rero nicyo mbona ikintu gikwiye ni uko abategetsi b'u Burundi bakwiye kumenya ko nabo uyu munsi nimba bariko batwara nibamenye ko hirya y'ejo abandi nabo bategetswe gutwara bashikirwa abandi, kandi uhaye uratwara twara neza.
Isa nawe ari muri Uganda nawe nyine abona ko hari kuja imbere inama n'ingingo, kuko iyo hari demokrasi umuntu aba arekuriwe kuvuga icyo yiyumvira mu mahoro.
Mbona ko ibintu bitameze neza mu mugambwe wa FNL, kubera ko abasinye ku rwandiko rutuma ko ikoraniro kaminuza nta kosa na rimwe mbona bakoze kuko bari babifitiye uburenganzira, ahubwo mbona ko izi ndongozi icyo zari gukora zari kubumviriza, maze babona ko abasinye ku rwandiko bahuje n'igitigiri gisabwa n'amategeko, bagaheza bagatuma ko iyo nama, kuko nibaza ko abasinye kuri urwo rupapuro babona ko hamwe ikoraniro kaminuza ryokorana
bohava biga ibibazo bibabakiye noneho bakabitorera umuti. Ahandi ho mu gihe umuntu yosinya ku rwandiko ashikiriza icyiyumviro ciwe, cyaba icyiyumviro cyumvikana canke kitumvikana, icyihutirwa si uko yoca kugwa mu mugambwe. Amaze gukugwa mu mugambwe naho leta igaca n'ahandi naho leta igaca yongera ikamuca mu mvuto, bica biboneka ko hariho ubucuti hagati y'uwo mugambwe na leta, gutyo bikaba biboneka nko gutoteza no kugwanya ibyiyumviro by'abantu, kuko muri demokarasi umuntu wese ararekuriwe gushyikiriza icyiyumviro ciwe ukacumva.
Morgan ari muri Kenya ati ubutungane ni burenganure abo bashikirije ikiri ku mutima.
Mwese mwarimu duteze amatwi ikiganiro ndafise ijambo ahaniho kigarukiye cyari cerekeye ifungwa rya bamwe mu bashize ibidodo ku rwandiko rusaba itunganywa ry'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe FNL. Ugaruka aharini rwaneguye iryo fungwa kongera rusaba ko uburenganzira bwo guserura ibyiyumviro bidashyiye mu ngimba bwo kubahirizwa. Mwakoze mwese mwari kuri risango, tubifurije kororanirwa.